Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Nanje ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Gikorwa rero twebwe ko tubona kiko kiragenda kiko kigenda neza hose mu ntara ya Rumonge, kiretse ko twageze akagorane gato y'ibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare.
Uyo ni Leopold Niyonganji arongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge mu Burundi, avuga ku gikorwa cyo kwandika abazotora cyatangujwe icese kuri uyu wa kane. Ni imwe mu nkuru twabateguriye ivugwa mu karere k'ibiyaga binini.
Abategetsi b'igisirikare cya Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku ijana.
Muri Kenya kuri uno wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguriwe na nyamugigima yabaye kuri uyu wa kabiri. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye yose mugume ku maradiyo yanyu. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uno munsi wa kane, abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myiyerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta. Abaharaniye neza y'abandi basaba ko inama nshingamateka itesha agaciro urutonde rw'abo Perezida Kenyatta amaze guhitamwo mu kugira ngo hongegwemwo igitigiri cy'abakenyezi, ugwaruka n'abagize iyindi migwi ititabwaho. Abari bari mu myiyerekano bari bafise ivyapa bivuga biti subiza inyuma ugo rutonde. Ni mu gihe bari bari mu rugendo baja ku biro by'inama nshingamateka mu gisagara cya Nairobi. 621 batowe n'abakenyezi, nta n'ugwaruka rurimwo, ruzwi kuba ruri mu hagati y'imyaka 18 na 35 bashizwemwo. Abaharanira neza y'abandi bavuga ko umuntu umwe wenyene hagendana ubumuga yatowe. Abari mu myerekano bavuga ko Kenyatta ariko arashaka gushimira abashigikiye umugambi uri ku butegetsi.
Kuyindi nkuru yerekeye Afrika mu burengero, igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Iyo ngingo yafatiye kwitogwa mu buryo buciye mu nzira ya demokrasi rya Perezida Adama Barrow. Gambia yari yavuye muri uwo muryango mu mwaka w'2013. Perezida yari ahari imbere yiwe Yaya Jammeh yakuye gutumbuka igihugu ciwe mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2013. Yatangaje ico gihe ko uwo muryango wari ufatiye ku bukoloni mu gihe yariko yifatira mu gahanga amashirahamwe mpuzamakungu. Perezida Adama Barrow yatanguye umugambi wo gusubira kwemerera Gambia mu muryango wa Commonwealth mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uheze. Ingingo yiwe yo gusaba icese kugaruka mu muryango wa Commonwealth yashikirijwe mu kwezi guheze, ikaba yashigikiwe n'ibihugu bigize uwo muryango atagi ihugu na kimwe kivuyemo. Idarapo ya Gambia yasubiye kuduzwa uno munsi wa kane mu birori vyabereye ku cicaro c'ishirahamwe Commonwealth ku mugwa mukuru w'Ubwongereza Londres.
Muri Taiwan abajejwe gutabara imbabare bamenyesha ko ata muntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe n'ingaruka za nyamugigima ikomeye yabaye hirya y'ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe nyamugigima y'inguvu ziri ku rugero rwa 6.4 ibaye mu gisagara cya Hualien mu izinga riri mu buseruko bw'igihugu. Ejo ku munsi wa gatatu, ingaruka z'iyo nyamugigima zatumye haba hisenyagurika z'inyubakwa zitandukanye. Abantu indwi nibo bitavye Imana, 70 ntawuzi amaherezo yabo, naho abarenga 250 barahakomerekeye. Hitezwe ko igitigiri cy'abitavye Imana kibandanya kwiyongera. Iyo nyamugigima yari ikomeye cyane ku buryo ko yumvikanye ku mugwa mukuru Itaipe uri ku birometero 160. ejo kuwa gatatu umukuru w'igihugu Tsai Ing-wen yaragendeye ico gisagara cha Hualien. Ico gisagara kirakunzwe kugenderwamo n'ingenzi nyinshi abanyagihugu bacu bagera ku 100,000 benshi muri bo bakaba bahungiye mu kibuga c'umupira kiri mu gisagara hagati.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bwa Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku 100. Bari mu gitero cyagizwe ku nteko zigwanya leta ya Siriya zishyigikiwe na Amerika. Inteko z'urunani ruyobowe na Amerika zimenyesha ko abagwanyi bashigikiye leta ya Siriya bagize igitero badasomborokejwe ku cicaro c'inteko zigwanya leta zishyigikiwe na Amerika. Ico gitero cyabereye mu ntara ya Deir ez-Zor. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuga ko atabanyamerika bo baba hasize ubuzima cyangwa ngo bakomereke. Umwe mu basirikare bagwanya leta ya Siriya yakomeretse muri icyo gitero cyakoresheje vya muzinga ibimodoka vya blend n'amaroket. Bisa n'uko abagwanyi bashigikiye leta ya Siriya bariko bagerageza gufata ibice biri mu minwe y'inteko zigwanya leta zafashe mu kwezi kw'icyenda mu mwaka uheze vyari mu minwe ya leta ya Kiislam. Leta ya Siriya yatangaje ko ibitero vy'indege z'ingwano za Amerika ari agasomborotso. Tubandanye amakuru twabateguriye tugaruke mu karere ka Afrika aho Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije uno musi wa mbere kunaguka ku butunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane z'ikigega mpuzamakungu FMI. Mu mwaka w'2015 leta y'uwahoze ari perezida wa Ghana icyo gihe John Mahama yategerejwe kwirukira ikigega FMI kugira gifashe igihe ibiciro by'amatungo yo mu butaka byari byagabanutse bikomeye. Yamara perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshingamateka mu ijambo rivuga ku gene igihugu cifashe ryamari ishikirizwa uko umwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kugwanya ikoreshwa nabi by'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugarukirwa n'ikigega mpuzamakungu FMI. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu ciwe bwifashe neza muri iki gihe. Mu kwezi guheze banki y'isi yose yatangaje ko ubutunzi bw'igihugu ca Ghana bushobora kuzokwiyongera 8.3% muri uyu mwaka, ivyo kubera kwiyongera k'umwimbu w'ibitoro na gaz.
Muri ko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri radio yacu voa@com.
Ubunaho nakanya kamakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abanyarumonge ntibitavye ari benshi isekeza ryo kwiyandikisha ngo bazotore impinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro kuri uyu munsi wa mbere. Kuri uyu munsi wa mbere wo kwiyandikisha, buramatari w'intara ya Rumonge aragabisha abakuru b'imitumba bariko baraba intambanyi mu gusaba amafaranga abanyagihugu barondera za karangamuntu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Chrissy Munezero.
Ku biro byo kwiyandikisha byo kwishure rya Kanyinkoko no ku biro byo kwishure rya Rumonge ya gatatu, abanyarumonge ntibari benshi mu kuza kwiyandikisha. Igihe c'isahindwi abajeje kwandika bariko baratera inkuru mu kwimara irungu. Igihe c'isahindwi n'igice uyu mugabo atashimye kwivuga izina yasanze ku rutonde agiri wa gatandatu.
Twe twaje kwiyandikisha nk'uko mu ayo matariki bateye akamo ko dutegerezwa kwiyandikisha kugira ngo
twitabire akamo ko gutora ibiruka siringiro cyangwa kurihakana.
Pascal nawe yarahagaze iruhande yabandika icyamuzanye kwari kuraba uko biriko biragenda gusa.
Tugiye kubira kwitora kugira ngo tubaze ingene bigenda none babidusiguri.
None ko mugiye mutiyandikishije. Muzotora n'umutifuze.
Twebwe rizotora. Twebwe turaha muri komine ya Rumonge. Mugabo iwacu ni muri komine ya Burambi. Niho tuzotorera, niho kandi niho tuzokwiyandikishiriza. Niyumvira kwezo bazorusangaha. Bazozari bensi kurusa.
Uruhande rw'abajeje gutunganya ico gikorwa cyo kwandika bavuga yuko kiretse ibitabo byashitse bitevye atayindi ntambamye bagize. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Leopold Niyonganji arongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Rumonge.
Gikorwa rero twebwe uko tubona kiko kiragenda, kiko kigenda neza hose mu ntara ya Rumonge. Kiretse ko twageze akagorane gatoyi k'ibikoresho bimwe bitari byashoboye kuboneka hakiri kare, twaciye tuba turabaha ibikoresho bihari ibindi navyo byatanzwe mu gitondo.
Kuruko kuntu abanyarumonge batitavye ari benshi ico gikorwa cyo kwiyandikisha cyo kuri uyu wa kane, Juvenal Bigirimana uramatari w'intara ya Rumonge avuga ko hoba habaye ukutabimenya. Mu mugambwe CNDD-FDD barashima ko ico gikorwa cyatanguye naho uyu munsi abanyarumonge batabaye benshi mu kucitaba. Diomed Niyonsaba aserukuri uyu mugambwe mu ntara ya Rumonge avuga yuko ukutitaba iryo yandikwa kwavuye ku mvura nyinshi yazindutsiragwa. Mu mugambwe CNDD urongowe na Leonard Nyangoma ho basaba abarundi kumenya neza ahari inyungu zabo kugira nibazo kwicuze mu nyuma. Samuel Manirakiza aserukira umugambwe CNDD muri komine ya Rumonge.
Buriya iyo umuntu ari ku butegetsi nta kintu na kimwe yifuza ko kigenda nabi. Mugabo jewe mpanura abarundi mvuga nti kuba abategetsi bavuga ko turitora ni kimwe, kuba ivyo dutora navyo ari bizogaruka bikatugirira kamaro ni kindi. Mu gihe rero abarundi bobona yuko iryo bwirizwa shingiro rihinyanyuwe, izo mpinyanyuro zagiyemwo arizo zibabereye kuritora ni vyiza, ariko bakabona yuko izo mpinyanyuro zitabereye, jewe nibaza yuko abarundi bakwiye kwikubita gashi bakamenya gutandukanya icatsi n'ururo, hanyuma bagatora ivyo biyumviriye ntibapfe kujananya bahururu ejo mu gitondo ngo baze basubire bicuze. Iyo tukamenya
bisanzwe bizwi ko kugira umuntu yandikwe asabwa kwerekana karangamuntu. Intambamyi abanyarumonge baserura nuko abakuru b'imitumba bamwe bamwe bikika mu kize mu gusaba amafaranga y'umurengera kugira ngo bashobore gutanga urupapuro ari nogo rusabwa muri komine kugira ngo hatangwe karangamuntu. Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge akuru w'umutumba azofatwa muri iyo ngendo.
Mu barundi rakarangamuntu kugira ngo yironkuca ku mutumba rero twasanze ku bakuru b'imitumba bafise ingorane zibiri nyamukuru, barandikira umuntu atari umurundi bakamuha karangamuntu, kuko bamuhaye karangamuntu ari umunyamahanga ubu muhaye ubwene gihugu, bamwandikira kubera iki? Kuko abayabahaye amahera. Hanyuma ikindi yindi ngorane naha bari umurundi kugira ngo amwandikire akamanza nawe nyine kumwaka amahera. Kurabo rero turasavye baduhe inkuru n'ingoga uwo mukuru w'umutumba azofatirwa ibihano birimo nuko acahagarikwa mu kazi ubwo nyene no mugasho yinjireyo, kuko karangamuntu ntirenza amahera 500 kandi gahabwa umurundi kandi akwije imyaka, iyo myaka nayo ni kuva ku myaka 16 kuduga.
Irisekeza ryo kwandika abarundi ryatanguye kuri uyu wa kane ritegekanijwe kuzomara iminsi 10. Mugu wigenga ujejwa matora mu gihugu seni ukaba washikirije ko hejuru yuko urutonde rw'abariko bariyandikisha arigo ruzofatirwa ko mu matora y'impinyanyuro y'ubwirizwa nshingiro. Ugo rutonde ruzoheza kandi wisungwe mu matora ategekanijwe mu mwaka w'2020. Mu Rumonge, Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyo nkuru mu gisagara cya Bujumbura, ico gikorwa nti icatanguriye ku masaha yategekanijwe kuko abakandida tabikoresho bari bwaronke henshi batanguye hafi isaha 5 hari naho saa 9 ahandi naho saa 9 batari bwatangure ico gikorwa. Byinshi tubishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Abajejwe kwandika abazo kwitabira ayo matora aho gutonda mu bibanza bitandukanye byagenewe ico gikorwa mu gisagara cha Bujumbura. Kuri uyu munsi wa mbere batonze ku biro by'imigwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora sesi. Aho naho bari kurondera ibikoresho. Muri komine Muha hasanzwe hari ibibanza 36 byo kwandikiramo abazitaba amatora isaha 4 ntibari bwatangure kwandika. Adolphe Nshimirimana arongoye umugwi wa komine Muha ujeje gutunganya amatora aratubwira ibyatume bacegwa.
Kubera murabona amakomine mu gisagara yose barayigiranije acahinduka 3 mu kuvuga yuko ezahora ari komine ubuza ari samazone ubore bice bituma abantu baba benshi bigatuma n'ibikoresho bigora kugabura, ariko urumva no musto twazinze kora ibikoresho byose ubure no tukibironka nce tuma musanze turiko turabidisibira tubihereza abo byega kugira ngo babitware nabo koma centre d'inscription.
Uyo arongoye sesimuha yavuye afata ingingo kugira ico gikorwa gitangure mu bibanza bitandukanye.
Kubera ibikoresho biravanze kandi tutza kwitanga ku manimero mu rutonde rwiza kugira rero ntiducegwe twese amasantres ngo acegwe baje dufata uwo muti yuko kubikoresho bihari kandi bimaze kuja ku murongo duhereza kira centre abantu babiri bari bagende kugira ngo baratangura ntiducegwe twese hamwe
eka no muri komine mukaza naho twasanze abandika bari mu bibanza naho nyene byatanguye hafi saa 4 ikindi kibonekeje nuko abaza kwiyandikisha haza bake bake mubaje kwiyandikisha Kwishure gisumbuye ryo munyakabiga harimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo akaba yatubwiye insiguro y'igikorwa yakoze
Ego tuje kugira ngo twitaba kamo kumugwi ujeje gutunganya amatora aho uno munsi hatanguye icese yandikwa ry'abarundi bakwije amategeko kugira biyandikishe bazoje mu matora yo gutora bizwa shingiro n'amatora azotora abarongora igihugu uno munsi rero tuje kugura itike izo dushikana ku rubuga rw'umupira canke ku nkino tugiye gukina mu misiza murazi yuko utaguze itike ntiwinjira dusaba yuko barundi bagura iyo tike kugira binjira
muri komine na hangwa hoho gushikisa icenda z'umugoroba zone cibitoke nibari bwatangure kwandika kuko abandika bari bakirindiriye ibikoresho naho amasaha yaragiye urongoye umugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura yatwemeje ko hose ico gikorwa kirara gikozwe Terence Bizimana yemeje nuko ibikoresho byose bikwiye.
Na makenga dufise na gatoyi kubera turavye ubukerebutsi ababijeje bakaba bikora namwo tubona neza yuko je bose bazari ku kivi bizavyata. Gushisha ibikoresho birakwiye byose ikigoye n'umwanya gusa kubitanga ni kinini ama province ni menshi babanje guheza ni ma province meri niyo basanga ngo bahereje ko kwiruva ko batanga guheza mu gato.
Ico gikorwa gitegekanijwe kumara iminsi 10 gishobora kongerwa iminsi bivanya n'ingingo y'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni igisagara ca Bujumbura kikaba gifise ibibanze 157 byo kwandikiramwo abanyagihugu bazo kwitaba amatora. Nayo abandika bakaba bangana n'igihumbi n'145. Yemonzi Imana ibujumbura ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Sentare y'igisirikare mu Rwanda yabandanije urubanza rwa Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku vyaha vya genocide. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa na Eric Bagirubusa.
Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso. Yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maitre Théophile Kazineza. Kuri uyu wa gatatu nibwo yireguraga ko byaha ubushinjacyaha umurega bya genocide, ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Niryaho ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yibukije uregwa ko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akiregura aho agihakana. Lieutenant Seyoboka yasobanuriye umucamanza ko nta ruhare urwo arwo rwose yagize mu byaha aburana. Yavuze ko icyaha cya genocide ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'abanyarwanda bagikorera abanyarwanda. Ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavuze ko nta muntu wari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide. Ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye abatutsi mu Kiyovu yarayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA. Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga. Ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko. Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nkigamije kwishongora. Yavuze ko atakagombye kubavuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari. Yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide. Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije. Kubushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batanga buhamya bashinja uwo bazi. Ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora jenoside. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Batutsi, Saint Paul, Sainte Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. Yamwikomye ko yiregura acishamo agaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya jenoside. Lieutenant Colonel Deo Rusizana ukuriye iburanisha yibukije umushinjacyaha ko Abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo jenoside yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati Abanyarwanda ntibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura. Jenoside yakozwe n'Abanyarwanda ikorerwa Abanyarwanda, ntawakwirengagiza ingaruka zayo, ariko Abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri santire y'umujyi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ry'uje uburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati hubwisanzura ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Harwo yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'inkotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabaza icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya atsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta wuburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindimi cy'ibanze ni ukureba icyakugirira akamaro. Suriyeto na Ari Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu. Yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya jenoside nyuma ya bwanari w'Umugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric Bagira ubusa. Tuve mu Rwanda tuje muri Kenya. Inyuma yaho ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR ryemeje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka wa 2018. Leta y'u Burundi yagiriza ico gisata ko kigagamisha ibitigiri kugira kironka amafaranga. Leta isigura ko HCR yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanka kubashira mu maraporo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu busanzwe bwitaho ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyitaho impunzi HCR kivuguruza co nyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo. Tyahanse Ntayiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu.
Narumiwe nabyumvise ni radio yo hanze Ijwi rya Amerika aho bavuze yuko HCR yasohoye raporo cyangwa itangazo sindabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga 130,000. Kare bavuga 400,000 ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi bariko baratahuka. Kugera ku gereke rya 31 Kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangana 100,000 n'abantu 25 mu kwezi kwa mbere 2017 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana 338 n'abantu 31 abo bose n'abatahuka bizanye kuva igereke ry'indwi Nyakanga mu mwaka 2017 gushika igereke yano gatunarime Kigarama mwaka 2020 hatahutse abarenga 13,000 aho twari twiteze 12,000 baca abarundi barenga hafi 200,000 bamaze gutaha. HCR gacha yubahuka ikemeza yuko makambi hariyo abarenga 130,000 kare bavuga n'400,000.
Ntayiraje afite insigurizo bitigiri HCR avuga ko yivuguruza ko
nubeshi bagaragaza kuduza ibihano kugira ngo birongere ifashanye. Nubwo ko mu bya binyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira berekane ko tagenda mu Burundi ishora cyo gufondafonda ibiharuro kirimo bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanyo basaba bahereza kugira ngo bafashe impunzi barabeshe bakavuga ibiharuro bitari byo n'ubu tuvugana muraze ko mu kwezi kwa mbere mwaravyiboneye haje ibyo bita de convoi kongwa zibiri aho haje abangana amajana 35 none gabanya kwabonyesha makuru ubwo ngemeze yuko kuva mu 2015 baba kwari 1800 ubu bageze ko 30 nta batashe urane bareke kubesha ubundi namakungu bavuze baje muntu bavugisha kuri
twese kugudahuriza ku biharuro n'andi mashira hamwe hanyu hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko abatanga uburyo bakwiye kwikubita gashi. Hashen Nicholson, umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda.
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi ceux qui...
biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakungu afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana by'uburyo bwasabwa mu 2017 bufasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku mpunzi z'abarundi imbere yuko iyo mfashanyo iboneka leta isanga serisa n'itanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibihumbi 50 barateye isoni kuko ahubwo aba ibihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tutigira amakombo menshi hazari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafise mugabo ubu munsi jana yatuye kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri irwi kubera babe nibashobora kumara ituko turakira aho guhera mu nzu turishura kubandanya twakira bene wacu bahunguka ngoma ntabwo mushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo nyiba by'ibiharuro basaba amafaranga y'ifashanyo niba yasabe neza ariko bareke kubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara abo bantu tugiye kubasengera kandi Imana izo bagaragaza
mukurindira kwibagaragaza igisata cyawo ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhigo bibanye gushika ubu HCR harura mu 430 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254 hagakurikira u Rwanda rurimo 189 hanyuma hakaza Republika ya Demokrasi ya Kongo yakiri 44 n'Ubuganda buhaye indaro 40 abandi bake HCR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% kw'ijana vyizo mpunzi ziba mu makambi. HCR yibutse ibihugu bibanye kutugara imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje buri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Akunze bicu kugira Amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri no saha ariko mbere yaho reka tubibutse amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije twabwiye ko kuri uno munsi wa kane abanyakenya amajana n'amajana bazindutse mu myerekano yo gusaba ko imigwi yose iserukirwa muri leta nshasha ya Perezida Uhuru Kenyatta.
Igihugu cya Gambia cyasubiye kwemererwa uno munsi wa kane mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza Commonwealth iyo ngingo yafatiwe bifatiye ku nzira ya demokrasi icyo gihugu cyaciyemo mu gutora Perezida Adama Barrow.
Twabye kandi ko muri Taiwan abajeje gutabara imbabare bamenyesha ko atamuntu asigaye mu nyubakwa zasenyaguwe na nyamugigima yabaye ku munsi wa kabiri ni mu gihe abantu indwi bapfuye 70 bakaba batazwi amaherezo yabo hakaba hakomeretsemo 250.
Abategetsi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaza ko ibitero by'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na Amerika mu buraruko bw'igihugu cya Siriya byahitanye abagwanyi bashigikiye leta bagera ku 100 bari mu gitero cyagizwe ku ndege zigwanya leta ya Siriya zishigikiwe na Amerika. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yahaye igicuno umunsi wa kane ukunaguka k'ubutunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane zivuye mu kigega mpuzamakungu FMI. Umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bya Afrika Musa Faki Mahamat yiyamirije uno munsi wa kane mu rugendo mu gihugu cy'Ubushinwa makuru yashikirijwe n'ikinyamakuru cy'Abafaransa Le Monde kivuga ko Ubushinwa bwasumye urusaku kuri uwo muryango.
Rakoze Fidel Niyongabo turabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi kuri Nesaha muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Tubashimira ko bamwaduteza amatwi, tubatumire kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.